nanje Edirwema ubafashije kuyakurikira basezereho mbifuriza amahoro n'amahirwe.
Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika vijye Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose no kuri FM 104.3 Ijwi rya Amerika. Abadukurikira kuri internet mwajya kuri www.radioyacu.com. Turi no kuri Facebook na YouTube VOA Radio Yacu. Muri uyu mwanya ni kumwe nanjye Eugenie Mukampusi, ndabasuhuje mwese kandi mbaha ikaze mu makuru yacu y'akakanya. Leta y'u Burundi yatangaje ko ikigo ISABU cyari gishinzwe ubushakashatsi mu byerekeye ubuhinzi kigiye no kuba ihinguriro ryo kugwiza imbuto.
Tugomba tunagure ikigo ISABU aho kwitirwa gusa ubushakashatsi, ariko kibe ihinguriro ryo kudufasha kuronka imbuto turonsa abenegihugu.
Uwo ni Deogide Rurema, umushikiranganji w'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije mu Burundi. Petero Buyoya wayoboye u Burundi inshuro ebyiri yeguye ku mirimo ye nk'intumwa idasanzwe y'ubumwe bwa Afurika muri Mali no mu karere ka Sahel. Ingabo zo mu ntara ya Tigre n'iza leta ya Ethiopia ntibihuza ku basirikare baguye mu mirwano imaze hafi ibyumweru bitatu muri iyo ntara. Mu Burundi abaturage bahoze batuye mu gace ka Gatumba batujwe mu bice bitandukanye nyuma y'uko bakuwe mu byabo n'imyuzure kuva mu kwezi kwa kane babayeho mu buzima butoroshye. Aya makuru hamwe n'andi twabateguriye ni mu kanya nimuge kure. Amakuru yacu turahera kwavugwa hirya no hino ku isi. Icyemezo Perezida wa Amerika Donald Trump aherutse gufata ku binjira n'abasohoka mu gihugu kizasaba Abanyafurika bamwe na bamwe gutanga amadolari 15,000 ingwate kugira ngo babone impapuro za visa zo kwinjira ku butaka bwa Amerika. Inkuru mugezwaho na Fidel Niyongabo.
Kuba bava mu bihugu 15 byo mu karere ka Afurika gusaba impapuro za visa zo kwinjira muri Amerika bigiye kuzozimba kubigera ku 50,000 umuntu abigereranije nuko byari bisanzwe bimeze. Itegeko rishasha risaba ingenzi n'abagira imirimo y'ubudandaji basaba impapuro za visa zo kuza muri Amerika baturuka mu bihugu bimwe bimwe kuriha amafaranga y'ingwate agera ku madolari 15,000 iyongera ku yandi mafaranga ategerezwa gutangwa kugira abantu nk'impapuro za visa. Muri iki gihe ari hagati y'amadolari 160 n'amajana 3. Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Amerika butangaza ko ayo mafaranga asabwa azoshigwa mu bikorwa mu kiringo cy'amezi 6 hagati y'ukwezi kw'icumi na kabiri n'ukwezi kwa 6 k'umwaka uza kugira barabe uburyo iryo tegeko rishasha rizokora. Amafaranga y'ingwati yo kuronga impapuro za visa yerekeye ibihugu ababiturukamwo barengeje ikiringo cya visa bari bafise zabarekurira kwinjira ku butaka bwa Amerika. Ibihugu 23 nibyo vyegwa n'iyo ngingo muri rusange. Uburundi buri mu bihugu 15 vyo muri Afrika vyegwa n'iyo ngingo.
Ingabo zo mu karere ka Tigre muri Ethiopia zatangaje ko zishe abasirikare batari bake ba leta mu mirwano imaze hafi ibyumweru bitatu muri iyo ntara. Inkuru irambuye tuyibaza mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Izo nzego za leta zamenyesheje ko abasirikare batari bake bo mu ntara ya Tigre bariko bishikiriza hisunzwe ikiringo ntarengwa ko c'amasaha 72 leta yatanze imbere y'uko haba igitero ku mugwa mukuru w'iyo ntara Mekele. Inteko za leta ya Ethiopia zatanguye ibitero kuri leta y'intara ya Tigre ku itariki 4 z'ukwezi kw'icumi na rimwe zimenyesha ko ziriko zitera zegereza umugwa mukuru w'iyo ntara mu gitero ca nyuma cyo gutsinda urugamba. Yamara abategetsi b'intara ya Tigre bavuga ko bariko bivuna bikomeye inteko za leta kandi bamaze gutahira insinzi zikomeye. Umuvugizi w'igisirikare cyo mu ntara ya Tigre Gatechu Reda yatangaje ko bishe igitigiri kinini cy'inteko za leta mu rugamba rwabereye mu gice cyitwa Raya Wahira. Muri icyo gihe ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryerekanye impungenge zikomeye no munsi kwa kabiri ku bitigiri by'abasirikare ba leta batera barungikwa mu micungararo y'igisagara cya Mekele. Michel Bachelet, umutegetsi mukuru ajeje agateka ka muntu mu ishyirahamwe ONU, yasabye impande zose gutegeka abasirikare bazo kutageramira abasivile hisunzwe amategeko mpuzamakungu.
Hagati aho igihugu cya Sudani cyerekanye umutima wa kivandimwe ku mpunzi z'abanya Ethiopia. Fidel Niyongabo arakomeza inkuru.
Impunzi z'abanya Ethiopia zimenyesha ko zakiwe neza n'abanya Sudani. Nyinshi muri zo zashitse muri Sudani nyuma y'igihe kirekire zigenda n'amaguru. Abanya Sudani bazihaye uburaro bazemerera kubana nabo. Ivyo naho batavuga ururimi rumwe abantu barenga 25,000 baturuka mu ntara ya Tigre muri Ethiopia bamaze guhungira muri Sudani. Ishyirahamwe rijejwe kwitaho impunzi ku isi HCR n'ayandi mashyirahamwe ajejwe gutabara arashigikiye ingingo y'igihugu cya Sudani ku ruhagarara rutera guyongera mu ntara ya Tigre. Amashyirahamwe amenyesha ko hakenewe uburyo bwihutirwa bwo kuronsa ibintu ngenderwa ko impunzi zikeneye. Intara ya Tigre iri mu buraruko bwa Ethiopia igeramiwe n'ingwano kuva ku itariki zine z'uku kwezi kw'11 kuva umushikiranganji wa mbere Abi Ahmed ategetse ibikorwa bya gisirikare muri iyo ntara. Iyo ngwano ivugwa ko imaze guhitana abantu amajana n'amajana, abandi ibihumbi n'ibihumbi bahungira mu gihugu cya Sudani gihana urubibe na Ethiopia.
Umuyobozi w'ikirenga wa Sudani yavuze ko igihugu cye kitazongera kujya mu masezerano n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi ku bijyanye n'umugambi wo kubaka ingufu za nuclear. Nanone Fidel Niyongabo.
Umutegetsi kizigenza wa Iran Ayatollah Ali Khamenei uno munsi kuwa kabiri yanebaguye ibiganiro hagati y'igihugu cyiwe n'ibihugu byo mu burengero bw'isi yamara leta ya Iran yerekanye icyizere ko amashyirahamwe y'ubudandaje yo mu mahanga azogaruka mu gihugu mu gihe Perezida Trump atazoba akiri ku butegetsi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yavuze kandi ko yizeye ko ibihano igihugu cyiwe cyafatiwe n'amakungu bizovanwaho. Umuvugizi wa leta Ali Rabie nawe yavuze ko amashyirahamwe agira imirimo y'ubudandaje y'abanyamahanga ariko aritegurira kugaruka muri Iran. Intsinzi ya Joe Biden yatowe kuba perezida yatumye abatari bake bibaza ko Amerika ishobora kuzosubira mu masezerano Iran yagiranye n'ibihugu by'ibihangange byo ku isi mu mwaka w'2015. Icyo gihe ibihano icyo gihugu cyafatiwe n'amakungu byarakuweho inyuma yuko cemeye guhagarika umugambi wacu werekeye ibigwanisho ruhonyangana. Perezida wa Amerika Donald Trump yavuye muri ayo masezerano mu mwaka w'2018. Mu kwishyura kuri iyo ngingo, Iran yaragabanije ibyerekeye kuyubahiriza. Abafasha ba Joe Biden batangaza ko afise imigambi yo gusubira muri ayo masezerano mu gihe Iran cyo kwemera gusubira kuyubahiriza. Yamara abakurikirana ibintu hafi bavuga ko ivyo bidasa n'izoshoboka buno nyene kuko impande zose zisa n'izinana ku vyerekeye ayo masezerano yo mu mwaka w'2015. Ibihano Amerika yasubijeho kuri Iran ku ntwaro ya Perezida Trump yarageramye bikomeye ubutunzi bw'ico gihugu.
Arakoze Fidel Niyongabo kuri aya makuru avugwa hirya no hino ku isi atugezezeho. Iyi ni Radio y'Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi no kuri YouTube na Facebook VOA Radio yacu. Radio yacu ni mu ijambo rimwe. Nakurikira kandi ibiganiro byacu ku rubuga rwa interineti kuri www.radioyacu.com. Ibiganiro byacu birakomeje. Mu karere k'ibiyaga bigari urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwahamije Colonel Tom Byabagamba icyaha cy'ubujura rumuhanisha gufunga imyaka 3 yongera ku yindi 15 yari yahanishijwe mu mwaka ushize wa 2019. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika uri Kigali mu Rwanda Eric Bagirubusa.
Ikibazo cy'ikoranabuhanga rya Skype ryifashishwa mu kuburanisha uru rubanza cyabaye intandaro yo kuruterezaho amasaha abiri ku gihe cyari cyagenwe n'umucamanza. Umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro yasomye urubanza impande zombi ziburana zikurikirana icyemezo mu buryo bw'ikoranabuhanga. Colonel Tom Byabagamba yari kuri gereza afungiwemo ya gisirikare Kanombe. Ubushinjacyaha buramurega icyaha cyo kwiba telefone yo mu bwoko bwa Samsung n'indahuzo yayo. Bumurega ko yagiye ayicomokoyaho yari icometse ubwo yari yagiye gusomerwa urubanza rwe rwa nyuma mu rukiko rw'ubujurire mu 2019. Buvuga ko bushingira ku mvugo z'abatangabuhamya bamushinja, inyandiko na raporo z'ifatira zakozwe na gereza afungiwemo ndetse n'imvugo za nyirukuregwa. Uregwa n'ubwunganizi bavuga ko gufatanwa telefone muri gereza bitagize icyaha, bakavuga ko basanga nta bimenyetso ubushinjacyaha bugaragaza bigize icyaha cy'ubujura. Mu iburanisha ripfundikira urubanza, Colonel Byabagamba yabwiye umucamanza ko atari umuntu wakwiba utuntu dise duto duto tw'amafuti, agasanga icyaha aregwa ari cyo yise ko cyakozwe mu mugambi wo kumurundaho ibihano. Gwe n'abamwunganira babwira urukiko ko kuri iki cyaha cy'ubujura bwa telefone n'indahuzo yayo cyagombye kubaho igihe hagaragaye utaka ko yibwe. Bavuga ko abasirikare bamushinja ubujura batagaragaza aho yibye n'uburyo yibye telefone na sharijeri yayo. Raporo n'inyandiko by'ifatira byakozwe na gereza afungiwemo ku ruhande rw'iregura si ikimenyetso kuri iki cyaha. isesengura urukiko ruvuga ko rwakoze busobanura ko kuba mu mabazwa yuregwa yiyemerera ko yacomoye telefone mu rukiko bigashimangirwa n'abatanga buhamya bamushinja bivuze ko yakoze icyaha cy'ubujura ruvuga ko ibyo yafatanye bihari kandi ko byanakoreye inyandiko yifatira urukiko ruvuga ko atari ngombwa ko ubwibwe ari butanga ikirego ko ahubwo ubushinjacyaha n'ubugenzacyaha bugeraho icyaha cyabereye bukagikurikirana nyuma y'iryo sesengura umucamanza yemeje ko koroneri byabagamba hamwe n'icyaha cyo kwiba kandi agomba kukiryozwa mu byifuzo by'ubushinjacyaha bwari bwasabye urukiko guhamya icyaha koroneri byabagamba no kumuhanisha imyaka itatu n'ihazabu ya miliyoni ebyiri z'amafaranga bugasobanura ko amategeko ateganya ko yagombye guhanishwa umwaka n'igice n'ihazabu ya miliyoni imwe ariko kuri uyu mugabo ngo nisubiracyaha ni mu gihe koroneri byabagamba n'abamwunganira bo basaba kurenganurwa kuko ngo aregwa icyaha kidafite ibimenyetso nyuma y'iminota ibarirwa muri mirongo itatu icyemezo cy'umucamanza cyaje kijya gusa n'icyifuzo cy'ubushinjacyaha yemeje ko icyaha cyo kwiba gihama koroneri byabagamba kandi ko ari isubiracyaha bityo amuhanisha gufunga imyaka itatu muri gereza yiyongera kuri cumi n'itanu yakatiwe n'urukiko rw'ubujurire mu mwaka ushize wa bibiri na cumi n'icyenda umucamanza yakuriyeho igarama ry'urubanza uyu wigeze kuba kuriye abasirikare barinda perezida w'u Rwanda Paul Kagame avuga ko aburana afunzwe mu iburanisha rya nyuma yari yabwiye umucamanza ko atizeye ibizava mu cyemezo azamufata kuko ngo no mu manza zabanje ubutabera bw'u Rwanda bwakunze kumuhimbira ibyaha kugera ahanishijwe imyaka cumi n'itanu y'igifungo urubanza rurangiye koroneri byabagamba yatse ijambo ariko kubera ikoranabuhanga riribi umucamanza ntiyamwumva yavuze ko niba bashaka kujuririra ibihano bakora inyandiko ibumbatiye imyanzuro y'ubujurire ikazashyikirizwa urukiko ijwi rya Amerika itegura iyi nkuru ntiyari yakabashije kumenya niba koroneri byabagamba n'ubwunganizi bazajuririra ibihano twavuganye na Maitre Valerie Gakunzi Musore umwe mu bamwunganira mu mategeko atubwira ko atari yakabonye incarubanza avuga ko azabanza akayisoma akanabonana n'uwo yunganira bakabanza bakubiganiraho koroneri byabagamba w'imyaka mirongo itanu n'itatu y'amavuko yigeze kuba kuri uyu mutwe w'abasirikare barinda umukuru w'u Rwanda Paul Kagame mu mwaka ushize wa bibiri na cumi n'icyenda inkiko z'u Rwanda zamuhamije ibyaha byo gushaka guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda zimuhanisha gufungwa imyaka cumi n'itanu muri gereza no kunyagwa impeta za gisirikare ni ibyaha we na muramuwe jenerali Frank Kanyambo Rusagara bavuga ko bishingiye ku mpamvu za politiki koroneri byabagamba avuga ko bazizwa abavandimwe babo baba hanze y'u Rwanda batagicana uwaka n'ubutegetsi buriho mu Rwanda barimo bwana David Himba mukuru wa byabagamba wahoze ari umujyanama wa Perezida Kagame mu by'ubukungu ahabagira ubusajwi rya Amerika i Kigali
ikigo cy'ubuhanga mu bijyanye n'ubuhinzi mu Burundi ISABU Institut des Sciences Agronomiques du Burundi kigiye kuvugururwa kugira ngo kibashe kubonera imbuto abanyagihugu maze babone ibyo kurya banasagurira amasoko mpuzamahanga ibindi kuri iyi nkuru murabigezwaho na mugenzi wacu Eloge Birika neza
mu kiganiro yamenyesha makuru ahejeje kwerekana iz'ubushikanganji bwiwe bwaranguye mu mezi atatu ashize umushikanganji ajejwe uburimyi yavuze ko ikigo izabu cahora gifatwa nk'ikijejwe bushakashatsi gusa kigiye guhindurwa hejuru y'ico gikorwa cashiriweho kibe n'ihinguriro ryo kugwiza imbuto jewe Gide Rurema
tugiye gushiraho rero ibigo vy'akarorero vy'imirima minini y'akarorero n'ubworozi eka mbere n'ibijanye n'ibidukikije gutyo mu ntara imwimwe yose ntihabure ibigo buri umurima utari munsi y'amahitari cumi mu bworozi naho ku ntara ni haba ahantu umuntu arinda kuza gushakisha adashobora kuronka inka ibiburiburi mirongo ibiri zorowe kijambere mu makomini naho ibiburiburi nka zitanu zorowe kijambere tugomba tunagure ikigo izabu aho kwitirwa gusa ubushakashatsi ariko kibe ihinguriro ryo kudufasha kuronka imbuto turonsa abenegihugu aha rero leta izoshyiramo amahera kugira ngo imbuto ziboneke ku bwinshi
umushikiranganji Rurema yanagarutse ku cifuzo igihugu gifise kugira cirinde ko umwimbusho rwa mu bihugu bibanyi asigura ko leta izowugura imbere yo gusubira kunyanyagiza mu masoko mu ntumbero yo kwirinda iduga ry'ibiciro rikabije
ubu turiko turagira ibiharuro nyezina kugira ikigo kijejwe kwegeranya ibiharuro no kwegeranya umwimbu gitangure gukora koko ukuri kwamye twaramaze muri leta kwemeza itegeko rigenga ingene tugiye kugurira umwimbu w'abenegihugu leta akaba ariyo igura umwimbu wose w'abenegihugu hanyuma tukawusubiza ku isoko bitazinje umusesekara tukazowuhanahana mu zindi ntara cyangwa tukawushorera hanze
ubushikiranganji bujejwe uburimyi n'ubworozi ari nabwo muri rusange burayo ivyerekeye ibidukikije bwemeza ko mu bisagara ahantu hahora hatabwa imyanda canke ibibanza biri gusa hazoterwa amashurwe maze umuhana wose nawo mu gihugu ugatera n'imiburi iburi ibite bibiri by'ivyamwa nkuko president Evariste Ndayishimiye yabisaze icifuzo cy'abanyamakuru kaba kugera aho Burundi busagurira isoko mpuza makungu
hariho ikindi gikorwa gihambaye tugomba gukora mu bushikiranganje aho tugiye kuba ari twebwe nyene twironderera ibiharuro bijanye n'uburimyi n'ubworozi ntibaze baratanga ibiharuro cyangwa babaha ibiharuro bitabivyo kindi nuko wa mugambi we Burundi urambaye turiko turateza imbere uburimyi ngaha mu gisagara kugira ngo hamwe twahora tubona imyanda cyangwa ariho bata amayarara tuhashyire imirima izo amashugwe yo gushariza igisagara tukaba kandi mu minsi iri imbere tugiye guhimiriza abenegihugu kugira ngo umuryango umwe wose uzofise ibiburiburi ibiti bibiri by'ivyamo
ubushiranganje bujejwe uburimyi yumenyesha ko uyu mwaka ifumbire yageze ku banyagihugu hakiri kare kandi kwifite akanovera gakenewe ikaba ihingurirwa mu Burundi nyene amatoni arenga 31 y'ifumbire n'ishwagara irenga amatoni 8 yo gutabira isindimwa niyo yaronkejwe abarimyi iruhande y'ibi hanatanzwe kandi imbuto zirobanuye z'umuceri zigera ku matoni 38 hamwe n'ay'ibigori arenga 260 ubwo bushikiranganje butangaza kandi ko bugiye guhindura igitabu bwahora bukuramo ingambi ico cyashyizweho mu 2016 igiye kuza kikisungwa kizogera mu 2025 kigategerezwa kwisunga umugambi w'iterambere w'igihugu eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
Petero Buyoya wayoboye Uburundi inshuro ebyiri yeguye ku mirimo ye nk'intumwa idasanzwe y'ubumwe bwa Afurika muri Mali no mu karere ka Sahel Amakuru hagera ku ijwi ry'Amerika yemeza ko impamvu ari uko inkiko mu Burundi ziherutse kumukatira igihano cyo gufungwa burundu amaze guhamwa n'icyaha mu iyicwa rya Perezida Melchior Ndadaye n'ibyaha ku giti cye ahakana inkuru irambuye mwagezweho n'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika uri mu Rwanda Pierre Cavenio Nkuru
Nibikiri urukurukuru ahubye inkuru ni yukuri wahoza twa Burundi Perezida Petero Buyoya yaratanze mihoho mu kibanza c'intumwa idasanzwe y'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika mu karere ka Sahel no mu gihugu ca Mali amakuru yo kwizera ijwi rya Amerika rya Ronse rihawe n'umwe mu bamwegereye yagize ati ego nivyo Perezida Buyoya yaratanze mihoho itariki 7 z'uko kwezi kwa 11 yaciye ashikiriza kete ibiro bikuru bya Union Africaine inyuma y'iminsi 4 canke 5 ibyo biro bikuru by'umuryango w'umwe bwa Afrika byaciye bimuha inyishu ko byemeye gutanga imihoho kwiwe ico bikoze ayo makuru yo kwizera avuga ko nubu akiri muri ico kibanza kuko atawundi aramusubirira yagize ati nyene icyubahiro Buyoya nubu ntarasezera burundu kuko muri kino gihe hari amatora atandukanye mu nzego za Union Africaine ibiro bikuru byamusabye ko yoba ararindiriye gato akora akazi kabayabaye ico bita assurer affaires courantes nawe yaravyemeye ubundi mukozi w'umunyacubahiro n'ishami ry'ubumwe bwa Afrika yari yatangarije ijwi rya Amerika ko Perezida Buyoya yatanze kete ryo gutanga imihoho haraheze indwi imwe gusa atubwira ko atibuka neza itarike Perezida Petero Buyoya twamuhamagaye kuri telefone yiwe kugira ngo aduhe inkuru y'imvaho ariko ntitwashoboye kumuronka n'ubutumwa bwanditse twamurungikiye ntarabwishura Icyo bikoze bamwe mu bashingwa manza biwe batubwiye ko inkuru ari ukuri gusa ko wenyene ubwiwe ariwe azovyivugira mu minsi za mu maradiyo n'ibinyamakuru amasoko yacu yatubwiye ko Perezida Buyoya yatwaye Uburundi mu biringo bibiri birimo ikiringo mfata kibanza yoba yanse gushira mu ngorane bumwe bwa Afrika kubera Burundi buri mu bihugu bigize uwo muryango nabwo bukaba bumurondera bwaranasavye uwo muryango kumufata ukamurungikira ubutungane bw'ico gihugu Ayo makuru yo kwizera kandi avuga ko Major Petero Buyoya yafashe igihugu ku nguvu ubwa mbere mu iherekwa ry'ubutegetsi mu mwaka w'igihumbi 1987 yoba yafashe iyo ngingo yo gutanga imihoho afatiye ku rubanza rw'abagirizwa igandagurwa ry'uwamusubiriye Perezida Melchior Ndadaye yagandaguwe mu mwaka w'igihumbi 1993 mu rugo rubanza ubutungane bw'u Burundi buheruka kumucira umunyororo wo gufungwa ubuzima bwiwe bwose mu kwezi guheze kw'icumi cyo kimwe n'abandi basirikare b'intwazangabo bari kumwe ku butegetsi muri ico gihe ico bikoze nk'uko vyemezwa n'umwe mu bashingwa manza biwe urubanza ntirurahera Perezida Buyoya yarunguruje cyo kimwe n'abandi basangiye idosiye kandi haracariho n'izindi nzego zo kungururizamwo mu gihugu harimo n'amasentare mpuzamakungu nk'uko abo bashingwa manza babivuga ikindi cyamuteye makenga nk'uko amakuru dufise avye yavyemeza nuko yoba yanse ko yokwirukanwa nkuko vyagendeye umusirikare wo kugwego go hejuru yahora mu bahanuzi bakuru b'ubumwe bwa Afrika aturuka mu gihugu ca Ethiopia yiyamirijwe n'igihugu ciwe kimwagiriza gushigikira abagwanya leta mu ntara ya Tigre muri uku kwezi nyene naho biruko ayo makuru avuga ko Mustafa Kimahamat atwara ubumwe bwa Afrika n'inzego z'uwo muryango uba baratangaye kubera iyo ngingo yo gutanga imihoho ya Perezida Buyoya kuko izo nzego zari zamwemereye ko zizomukingira gusa gutanga imihoho bamwe mu bamwunganira babona ko ari ingingo yizwe neza kandi yitondewe ico bise decision mûri. Amakuru ya mbere yavuga ko Perezida Buyoya yoba yaciye yihutira gusaba ubuhungiro mu gihugu c'Ubufaransa naco kikamusaba kubanza guhagarika ibikorwa vya politike ya marisoko ryacu yize ijana ku ijana ryatwemereye ko Buyoya ahubwo yamaze gusaba ubuhungiro mu gihugu ca Mali kandi ko yamaze kuburonka ndetse ko n'umutekano wiwe ukingiwe bikwiye. Igihugu ca Mali na karere ka Sahel ni gice Petero Buyoya w'imyaka 71 amenyereye kuko yarahamaze imyaka 8 ahakore n'intumwa idasanzwe y'ubumwe bwa Afrika yaragize n'uruhara rukomeye mu biganiro byahuje leta n'abasirikare baheruka gutembagaza ubutegetsi muri icyo gihugu kugira ngo ubutegetsi busubire mu minwe y'abasivile. Major Petero Buyoya yahunze igihugu ciwe amaze kuja muri ico kibanza inyuma y'indiyane za politike zadutse mu mwaka w'2015 aho nyakwigendera Perezida Petero Nkurunziza yashaka kwitoreza ikindi kiringo abamugwanya bavuze ko gice kubiri nibwirizwa shingiro. Imbere yaho gato Buyoya n'ubutegetsi bw'u Burundi ntibarabana y'ingwe kuko mu mwaka w'2014 igihugu ciwe cemeye kumushigikira mu kurondera gutwara umuryango w'ibihugu bivuga ururimi rw'Igifaransa Organisation Internationale de la Francophonie. Ico gihe iradiyo y'Abafaransa RFI yamubajije ko yoteza imbere uwo muryango kandi yaratembagaje ubutegetsi kabiri agatwara muri ubwo buryo kuva mu mwaka w'1987 gushika muri 1993 akagaruka ku butegetsi mu mwaka w'1996 gushika mu mwaka w'2003 hamaze gusinywa amasezerano ya Arusha. Major Petero Buyoya yishuye ati igikuru singena umuntu ashika ku butegetsi ahubwo n'icamarira abanyagihugu ari kuri ubwo butegetsi hame n'ingena burekura je unafashe igihugu kabiri atamarasa sesetse nsubiza ubutegetsi neza atamarasa sesetse nemere vyavuye mu matora nongera nemere vyavuye mu masezerano ya Arusha ndakinjura mu mahoro. Pierre Claver niyo nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Bakunzi baradijwe rya Amerika mutuye mu rasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99 n'ibice birindwi, Radio Ngoma ya Manyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8, Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4, Radio Communauté La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 n'ibice 0. N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9. Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Mu Burundi abaturage bahoze batuye mu gace ka Gatumba batujwe mu bice bitandukanye nyuma yuko bakuwe mu byabo n'imyuzure kuva mu kwezi kwa kane bavuga ko babayeho mu buzima butoroshye. Barasobanura ko badafite ibiribwa naho bakika umusaya. Ni inkuru y'Ijwi rya Amerika ifatanije n'abanywanyi bayo mu Burundi dusomerwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda.
Muri kino gihe imvura igwa ku bwinshi abateshejwe izabo muri zone ya Gatumba bakigeranizwa mu bindi bibanza vya komine Mutimbuzi ihanura bibe n'igihugu ca Kongo heraniye intwaro rusange bavuga ko ubuzima barimwo butoroshe. Abanywanyi b'Ijwi rya Amerika bishikiye muri site Kigaramango ahegeranijwe abagera ku 2000 bavuga ko iyi mvura iguye ibaherera ko kubera amahema baronkejwe bagishika aho bacumbitse yatabaguritse.
Nukuri amahema dufise ubu arashaje tubone gusa imvura gusa irinzi kuba tugira amaganya. Ubu ugiye ukavizita amasite ukaraba amahema usanga amahema amwe yaratobaguritse tujya muko nyene imbeho abana haba imbeho nyinshi ingwa zaduka.
Mwe nyene mwarabona mwe nyene mwaje kutugendera amahema yaraheze n'abarusha ubwo buhema bwose bwose bwaratabwe ramaze guhera n'izuba kuvitari kimwe mu kwezi kwa tugishika ngaha ubu imvura iguye turabona duhungira nibiragwa wararako basanga biba byose birase birabuze
hari ibintu byinshi cyane biduhanze umwe kumaraba muri kino gihe turi mu tasiro w'imvura kenshi turabuze amahema ego twatagira ubuntu baduhaye mari imwe imwe mugabo muravyizo bajyahaciye n'ingene bimeze amahema ubu yose yaramerewe nabi cyane ibintu byarononekaye ubu naho imvura igwa turikunja imbaraga sazikatumara hakabamwe ni ibintu bitwa ibinyongori byo byose ni ibintu biduhanze
iyo site ya Kigaramango irimo benshi mu bateshejwe izabo muri zone ya Gatumba abayirimo bavuga ko ubugarijwe na kigoyi abandi bamwe mubayaze n'abakunzi b'ijwi rya Amerika bavuga ko badahiruka gukubita ijisho umugira neza n'umwe yabaseruka ko
turarembye n'inzara bavyeyi turashonje n'abandi bahora bazana ikiyo kimwe kimwe namba barababujije namba byagenze gute ntabyo tuzi urumva n'ukuri n'ukuri turabasavye nk'abavyeyi mudurabe ukuntu madufungurira
nzaje mu kutwica ngaha mahema umva nawo turondera ko kuba dushika ngaha n'ukuri ntafashanye turaronka ya pame ntayo
n'ikindi cya kabiri ngaha ntubone duhagaze ngaha aho ubona ntembagara kubera inzara ngo namwe mijyo hema kandi naronka aho ndara inzara kandi raduhanze abana dusigaye duje kwa muganga bakadupima ugasanga umwana rwa isutama kubera inzara n'umunsi ndose ibije mu by'amajana 5 ugasanga badusomara kabiri tutajya ngaha mu Karamago icya mbere amahema n'inzara iraturembeje ngo tushikire imbere mukatubwira nka pame mukatubwira abandi babishoboye bakadushikako
ikindi kintu kigira kabiri murabona yuko Kigaramango iri mu masite vraiment sinzi ngene bivuga inzara ni nyinshi harabatama n'abatamakazi batishoboye cyukuri inzara iri mu kubica
eka n'abarongoye abandi muri site ya Kigaramango baremeza ko abayicumbitsemwo bugarijwe n'ibazo byinshi Nyanduye Augustin arongoye site ya Kigaramango yemeza ibivugwa n'abarongoye
ubuzima muri site ya Kigaramango bumeze nabi hema zose zaratabaguritse imvura iguye abantu bararahagaze nta mahema bagira kuko bayahawe bagishika kandi hema ifite garanti y'amezi 3 ntugeze mu mezi 7 arenga nta mfungurwa bafite n'ukuri barashonje turasabye mwebwe muvuga bigashika kure mutuvugire kabisa muri site ya Kigaramango biracika
urongoye zone ya Gatumba ahaje hava abo bateshejwe izabo avuga ko izongorana zabo banyagihugu azizi Hussein Ntahetwa yabwiye umwe mu maradiyo asamiranira ku butaka bw'u Burundi ko yamaze gutanga icegeranyo mu bushikiranganje bwo gufatana munda ubwo nabwo busanzwe bushikana imfashanyo ku bazikeneye kandi ko yizeye ko abarongoye bagiye gufashwa vuba abateshejwe izabo bava muri zone Gatumba kuva mu mpera z'ukwezi kwa kane no mwaka w'2020 kubera imyuzure yatewe n'uruzi Rusizi hamwe n'ikiyaga Tanganyika baharugwa mu 5000 bamwe baramaze gusubira mu zabo kubera iyo myuzure yagabanutse ariko bafise ubwoba ko iyo myuzure ishobora gusubira kubatera bafatiye ku kuntu imvura igwa ku bwinshi muri kino gihe
turabaramukije bakunzi namwe banyanyi bijwi rya Amerika ndero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Nchuti mwarimu duteze amatwi hano ho dusoreje ibiganiro byacu ndabashimira cyane ko mwahisemo gukurikira ijwi rya Amerika kimwe na bagenzi banjye bamfashije gutegura amakuru no kuyabagezaho aho baherereye hose mu ngo zabo kubera ingamba zo gukumira ikiza cya virusi ya corona amajwi yashyizwe hamwe na Fasil Gebeho ibiganiro byari bihagarariwe na Frederic Nkundikizi kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugene Mukankunzi tubifurije mwese amahoro n'amahirwe mukomeze kandi kubahiriza ingamba zashyiriweho guhangana n'icyorezo cya virusi ya corona